Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki zine z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze neza.
Abantu bavuga ngo ingingo y'ijana na rimwe ingungu igomba kuvugwa kugira ngo umuntu runaka akomeze abe perezida w'igihugu. Ibyo ngibyo yarahandi wabyumvise.
Ubu ni Etienne Mutabazi, umunyarwanda aba muri Afurika y'Epfo, ari mu bateguye imyiyerekano yabaye ejo ku munsi wa kane. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye.
Mwaramutse neza mwebwe mwese muri kumara kwikira ano makuru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imeye gufasha imiryango n'inshuti z'abasirikare n'abakozi bakora mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Turukiya kuva muri ico gihugu. Ibyo rero biraba imiryango ishika amajana icenda iba mu ikambi y'ikibuga c'indege ca gisirikare ya Incirlik n'abakozi bo mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ba mu gisagara ca Adana no mu micungararo yaco. Ibyo rero bikozwe kubera ibitero by'indege n'ibindi bikorwa bya gisirikare Turikiya iriko irakora kuri ya mirwi y'iterabwoba Islamic States. Ikintu nuko Turikiya isigaye ifise uruhara rukomeye mu gufashanya indege za Amerika mu gutera iyo migwi ya Islamic States bakoresheje ubutaka bwa Turikiya. Amerika kandi yagabishije abafata ingendo zija muri ico gihugu kuba kwicungera kandi ko ikintu cyose Amerika itunze muri Turikiya gishobora guterwa. Sentare yo mu gihugu cha Guatemala ku munsi wa kane yarafashe ingingo yo kuba iragumije mu munyororo Otto Perez Molina wahoze ari perezida w'ico gihugu. Iyo ngingo yayifashe kugira ngo ibanze itohoze neza ko ivyaha imwagiriza vyo kurya ibiturire ari vyo nuko atari vyo. Perezida Perez rero yari yatanze imihoho ku munsi wa kane nyene inyuma yaho inama nshinga amatenga na nkenguza amateka imukuriye ko budahangarwa kugira yiyegure imbere ya sentare ku makosa yagirizwa afatiye ku biganiro byo ku matelefone aho byumvikanye ko Perezida Perez yoba yarariye ibyo biturire. Mwikete yanditse yavuze ko umutima wiwe utekanye komeye gutanga imihoho kugira ngo yiregure kuri ibyo byaha ariko aragirizwa. Ahashikiye ariko muri sentare wariko aramwagiriza yarerekanye amasaramu yerekana aho bagiye barumviriza amatelefone yiwe acaremera ko yariye ibiturire ku bagwizatunga bashaka kutariha amarehera ya duane. Batandatu mu baministre biwe n'icegera ciwe baramaze gutanga imihoho. Josh Ernest umwe mu bavugizi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaramenyesheje ko Leta ya Washington ishigikiye uwo gutanga imihoho kwa Otto Perez Molina. Impunzi ziriko zirahungira mu bihugu vya Buraya ku munsi wa kane bamwe muri zo baratanye umutwe n'igipolisi ca Hongiriya. Aho hari mu gihe abo bapolisi bariko barakura izo mpunzi mu gari ya moshi yari batwaye ku mupaka wa Autriche berekeje kuja mu bihugu vya Buraya mu burengero. Igipolisi ca Hongiriya cashaka kubajana mu ikambi y'impunzi bamwe rero muri bo baranka baca baryama hasi abandi biha amashamba bariruka n'amaguru. Muri abo bahunze bavuga ko bamwe bavuye muri Siriya bahunze ingwano baronderaho boba mu mahoro. Ugutato kw'igipolisi n'impunzi vyatuma abanyeshamakuru babuzwa kuguma muri ico kibanza. Martin Schulz, perezida w'inama nshinga amateka y'ibihugu vya Buraya, yamenyesheje ko ico gitigiri c'impunzi ziriko zirinjira mu bihugu vya Buraya muri iki gihe caheruka kuboneka mu gihe c'ingwano y'isi yose ya kabiri. Yongera avuga ko izo mpunzi ata kintu c'ingaruka mbi coza conona mu gihe batokoranira mu gihugu kimwe ca Buraya. Tukivuga impunzi nyene, umwana w'imyaka itatu yatowe ari kiziga ku nkengera amazi yamusheshe muri Turikiya ku munsi wa gatatu. Uwo mwana yitwa Aylan Kurdi. Uwo mwana rero yapfanye na mukuru we w'imyaka itanu na nyina wiwe bava muri Kobani cyo n'igisagara cyo muri Siriya kurube Siriya gihana na Turikiya. Se w'uyo mwana Abdullah Turki yararokotse yari mu bwato bwari bubavanye bari mu bwato bwari bubavanye muri Turikiya bubajanye ku izinga ry'ubugiriki rya Kose ubwo bwato buca buribira. Abdullah Kurdi avuga ko urugendo rwiwe ruhereye ngaho kwa shaka gusubira muri Siriya kuko indoto ziwe zose ziheze. Umucamanza wa Leta ya Amerika David Burning acira imanza muri Kentucky ku munsi wa kane yarashize mu munyororo umwanditsi w'imanza bita umugrefie kubera yansi kuraganisha abantu babiri basangiye ibitsina ngo barongorane. Icapfunze umwanditsi Kim Davis ngo yagaye intahe guko yanse gushira mu ngiro ingingo ya sentare ntayinyuzwa irekura abantu basangiye ibitsina kubaka yasohotse muri uku kwezi kwa gatandatu. Umucamanza yamenyesheje ko Davis ashobora kuva mu munyororo mu gihe yokwemera ko azohararaganisha, ariko we akavuga ko yayobotse amategeko y'Imana kandi katawe umukoramo ikintu kijanye no kwemera. Abantu rero benshi bari bakoraniye hanze barindiriye ko umucamanza asumwe urubanza, bamwe bitwengera ko Davis nawe nyene amaze kurongwa n'abagabo bane, abandi bati ukwemera gusumba amategeko y'igihugu. Josh Ernest, umwe mu bavugizi b'ibiro vya Perezida Obama, yamenyeshe abamenyesha makuru ko ubutegetsi bwa Washington bushigikiye iyo ngingo y'umucamanza Burning.
Urakoze Alphonse ku makuru weje kudushikiriza. Tugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusoze ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Juti mwese muri ko muratwumviriza, muri ko mwumviza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM Ijwi rya Amerika 104 n'ibice 3. Amakuru yo mu biyaga binini. Impunzi z'abanyarwanda zituruka mu bisagara bitandukanye muri Afrika y'Epfo ejo ku munsi wa kane zakoze imyiyerekano imbere ya ambasade y'u Rwanda i Johannesburg mu kunegura umugambi w'inama nshingamateka y'u Rwanda yo guhindura ibwirizwa shingiro. Mugenzi wacu Eugene Mukankusi yabajije umushingantahe Etienne Mutabazi, umwe mu bateguye iyo myiyerekano, abayiteguye n'icyo bari bagamije.
Imyigaragambyo nk'uko bimbajije yateguwe n'abanyarwanda b'impunzi bafite ikibazo cy'ubuhunzi hano, ariko mu by'ukuri igamije kwamagana ibintu birimo kubera mu Rwanda, bahatse abaturage ko bavuga ko bashaka kwiyekushinga bihindurwa hagamijwe gusa ko Perezida Kagame yagumya akaba perezida w'igihugu. Twagiye kwigaragambyo rero kugira ngo twamagane icyo cyemezo cyafashwe n'Inteko Ishinga Amategeko mu Rwanda.
Inteko Ishinga Amategeko ijya gufata icyo cyemezo, ariko yabanje gukusanya ibitekerezo by'abaturage aho yagiye isura yasanze abantu 10 gusa aribo badashyigikiye ku itegeko nshinga ryavugururwa. Muri abo ngabo 10
biratangaje kumva ko muri miliyoni 11 abantu 10 gusa aribo barwanya ku itegeko nshinga rihindwe. Aho rero tugomba kumenya ibera mu Rwanda ko abantu bashyirwa hagahato kubera ko abantu bagomba kwigura kugira ngo abone ko yaramuka, ufite akazi kugira ngo abone ko atakwirukanwa, ufite ubuzima kugira ngo abone ko atabwamburwa kugira ngo bashyire ibyo bintu. Imikorere ya FPA kuva higiriye mu Rwanda turayizi, tumaze kuyirambirwa. Nicyo rero cyakozwe, baravuga ngo abantu bagera kuri 3,000,000 hafi 1,000,000 angahe kubasabyikaga, bamusaba Kagame ko akomeza kuba perezida bamushyishye. Nibyo ngibyo twebwe twagiye kwigaragambya twamakana.
Ariko Bwana Mutabazi, abangaba bagiye gukusanya ibitekerezo n'abahagarariye abaturage?
Berega tuzi uko abahagarariye umunyamakuru, abahagarariye abaturage babakorera iki ko hakorwa gusa ibintu Kagame n'agatsiko gato bakorana kanyizwe n'abasirikare n'abasivili bake b'abatutsi bashyira ku Banyarwanda bose? Ibyo ni agahato gakoreshwa ako gahato, niko turimo n'iterabwoba, niko turimo kwamagana. Ntibakajye bavuga ngo Abanyarwanda bansabye ibi ngibi. Ese si wo bwa mbere wumva kuva isi yaremwa bibayeho? Nihe wumvishe abaturage mu Rwanda ntabwo uzi ko nawe uri umunyarwandakazi, abantu bavuga ngo ingingo y'101 ngo igomba kuvugurwa kugira ngo umuntu runaka akomeze abe perezida w'igihugu? Ibyo ngibyo yarahandi wabyumvishe?
None Bwana Etienne Mutabazi, imyigaragambyo mwarayimukoze murumva ifite ingufu zingana iki? Mubona bizahindura iki mu Rwanda mukoreye imyigaragambyo imbere ya ambasade y'u Rwanda muri Afrika y'Epfo, kandi perezida we yaramaze no gusinya kwemeza itegeko rishyiraho komisiyo izafasha Inteko Ishinga Amategeko kwiga iryo vugururwa ry'itegeko?
Hano ni ikigereranyo cy'abanyarwanda batishimiye birishya. Twabaye urumuri rw'abanyarwanda bose bashyizwe hagahato kuvuga rero ngo izagira ingufu zingana gute ujya gukora ikintu cyose agira aho ahera noneho rero abanyarwanda bose nibahere kumwirwa kandi twakoze uyu munsi barebe ko ibintu bizahinduka icyo nakubwira nuko Perezida Kagame yagira gute nahinda itegeko nshinga n'agasomburutso ku banyarwanda bose tuzahahera kandi iriya manda ya gatatu ashaka ntayo azabona
iyi myigaragambyo rero mwayirangije mwanyuzwe nuko yagenze mwumvise ubutumwa mwatanze bwakiriwe ambasade yabakiriye
bo ambasaderi ku giti cye ntabwo twakiriye yafunguye idirishya gusa dupepera ntiyaza kutwakira ubwo niko yari yabiteganyije ko twebwe twakuruhushya mu bapolisi ba hano mu buyobozi bugenewe gutunganya imyigaragambyo twe twabasabye ko twabonana na ambasaderi tukamushyikiriza inyandiko bajya kumureba wira agomba kuba yaravuga ati bariya abantu ntabwo mbakira nawe turabyumva ko ari amabwiriza nabo aba yahawe n'abamuheje cyane cyane na Perezida Kagame ntabwo rero yakira inyandiko yacu ariko ntitubuza ko ubutumwa twajyanye tuzabushyikiriza n'abandi bariya turahanganye kuba batakira ubutumwa bwacu byo birumvikana ariko ni hahandi ubutumwa bwacu buzagira kubo bugomba kugera
muri make nagira ngo mutwibutse amatsinda yahuriye hamwe kugira ngo hategure iyo myigaragambyo
amatsinda yahuriye hamwe n'abanyarwanda bose nk'uko hari abantu baturutse za Cape Town bakoze ibiro mitatu 1500 hari abavuye i Durban mu ntara ya KwaZulu-Natal bakoze ibiro mitatu 600 hari abavuye aho bita muri Free State bakoze ibiro mitatu 400 basanga baba hano mu ntara bita Gauteng igizwe na Johannesburg na Pretoria harimo n'abarwanashyaka benshi ihuriro nyarwanda rwa National Congress n'andi mashyaka twese rero twahuye nigeze no kubona n'abanyagihugu bahanyuze babonye ibintu twakoraga barahagarara baratubaza bafite mu iki nabo barahagarara hari ibyo twabyinaga nabo barabyina n'ayo matsinda yose yahuye dukora imyigaragambyo imbere y'uhagarariye u Rwanda muri kino cyo
tukiri mu Rwanda ikigo gishinzwe gutoza amakori kiragabisha abacuruzi baheraniye leta kandi bahunze igihugu ko nibatariha ku bushake bwabo ibyabo bizotezwa cyamunara gutyo leta ikishura amafaranga inkuru ya Assumpta Kaboyi ikigali mu Rwanda
Komiseri w'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro Tusabe Richard ntasobanura mu mazina cyangwa se mu byiciro abacuruzi batishyura imisoro leta ibitezeho ahubwo yagenekereza asobanura ko leta izakoresha ububasha ihabwa n'amategeko ikabafatira ibyemezo
hari igiciro cya mbere cy'abantu bafite ibirarane bakorera hanze badafitanye wenda ikindi urundi rw'ikigo cyangwa se ibibazo basize hano hakaba ari igiciro cy'abantu bari hanze kubera imyitwarire yabo n'imico mibi idahwitse tutemera muri sosiyete nyarwanda especially abantu bo bibigarashi biriho basakuza ku maradiyo n'abantu icyiciro cya mbere rero ni ukuvuga ngo icyo twatangaje mu itangazamakuru kugira ngo nibanasoma bashobore kuza tuvugane ngo bazishyu icyiciro cya kabiri ndagira ngo mbanze nsobanure ko n'abo bantu bashobora kuba n'imitungo iri mu maboko ya leta izo diti twakoze n'ibirarane bihari n'ibirarane basize hano na leta zafatiye imitungo bivuze iki bivuze ko itegeko ritwemerera ko dushobora gukoresha imitungo kugira ngo yishyure ibirarane bifite ahangaha
Komiseri Tusabe Richard yavuze ko mu mwaka w'2014-2015 ikigo ayobora cyinjije mu isanduku ya leta amafaranga na miliyari 871 n'ibice 4 mu gihe ikigo cyari cyahawe intego yo kwinjiza miliyari 888 n'ibice 2 Bwana Tusabe avuga ko ikigo ayobora kitabashije kugera ku ntego biyemeje kubera abacuruzi bamwe na bamwe batishyuye imisoro aba batangiye gukurikiranwa ku bari mu gihugu bamaze kwishyura agera kuri miliyari 9 mu gihe umwenda wose abacuruzi bafite Rwanda Revenue Authority ungana na miliyari 62 abacuruzi bakunze kumvikana binubira amafaranga bacibwa mu gihe bafatiwe mu ikosa bavuga ko ari menshi cyane adahura n'icyaha kiba cyakozwe urugero itegeko riteganya manda ya miliyoni 5 ku mucuruzi uciriritse udakoresha imashini ya IBM iyi mashini niyo abacuruzi bategetswe gukoresha mu gihe baha abakiriya babo inyemezabuguzi na miliyoni 20 ku rwego rw'abacuruzi bari mu rwego rwo hejuru abacuruzi baherutse kugeza iki kibazo kuri Perezida wa Repubulika ubwo yasuraga inyubako za bamwe zuzuye mu mujyi wa Kigali Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro yavuze ko nubwo amanda acibwa abacuruzi atari menshi ariko inzego zibishinzwe zose zatangiye kuganira kuri iki kibazo kuvaho gishyikirijwe Perezida wa Repubulika Ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kirateganya kwinjiza amafaranga na miliyari 946 muri uyu mwaka w'ingengo y'imari 2015-2016. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Allo?
Allo?
Mwaramutse nyakubahwa muvugize.
Mwaramutse neza. Muri bande?
Jewe nitwa Kabara Nkuru. Nkaba ndumumenyesha makuru.
Okay. Nari no gufasha ikiga Kabara Nkuru mugenzi.
Jewe nashaka kugutumira mu kiganiro cha hirya ejo.
Ni kiganiro cyerekeye ikigasha.
Muzotuyagira ivyerekeye nyifato y'ugwaruka rwanyu mu bihe by'amatora.
Okay, numva ari byiza cyane. None washora kumbwira abo tuzosangira ikiyaga.
Ego, ni batatu. Hari gitimbu jisho.
Aha.
Hari kibina kanwa. Hakaba na kansura heba.
Narega mugenze ko numva umenga abo batatu bose bari muri gwaru nandi rutugwanya. Aba nibizo hava bigorana.
Hagorana ibiki? Wewe uzotubwira ibikwereke nabo bavuga ivyabo. Hari bindi?
Mugenzi, jewe numvise higandiro cyo hava gihengamira ku ruhande. Ngira uhanuza abagenza ukumva cyo bayivuga ko.
Ikiganiro nije ndagitegura kandi nije nzogikora. Wewe uraza gusa nzobimenye.
Kabara Nkuru. Jewe nari nashimye ko noza mu higandiro mugabo urantunga. Aba batumira arabo. Urambabarira nzoza hanyuma. Urakoze.
Ngo ntazoza mu kiganiro arashaka reke nzokoranya abo batatu. Sinzoca mvuga ko yasekuza.
Sigaho Kabara Nkuru sha. Uko siko bigenda. Amategeko y'umwuga ategekanye ko mu gutumira abaza mu kiganiro twirinda guhengama. Nijyo teka yatwebwe abamenyesha makuru.
Ako na kamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, leta y'u Burundi yarayihaye indwi zitatu inzego z'umutekano kuba zarakuye ibigwanisho ku babitunze batabifitiye uruhusha. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ubushikiranganje bune bw'umutekano, ubwo kwivuna abansi, ubw'ubutungane n'ubw'intwaro yo hagati mu gihugu, baraye bavuze ko uzosubiza ibigwanisho ku bushake bwiwe atazokurikiranwa n'ubutungane. Ni inkuru ya Fidelite Ishatse.
Muri ico kiganiro abashikiranganje bane bose bagarutse ku mutekano muke na cyane cyane urango wa makomini ya Musaga, Nyakabiga hamwe no mubwiza muri quartier ya Jabe. Abo bashikiranganje mu ijambo ry'intangamarara ryasomwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye, basaba abatunze ibigwanisho batafitiye uruhusha kubisubiza ku gushaka kwabo, kandi bakanavuga yuko uzogisubiza atazoweza gukurikiranwa n'amategeko ko bibaye ngombwa azonakingigwa.
Kandi nubwo yosaba kumbure ko yokingigwa kurusha kumbura ati jenge naho ndagisubije barangirira nabi ivyo heza akabivugana n'abajejwe inzego z'umutekano.
Nayo kibazo cy'imaze iminsi byibonekeza aho abantu bafatwa nk'imbohe mu gihe abapolisi bariko barasaka, atukagaruka nk'imaze iminsi bera kwijabe aho igipolisi cyo kirasaka atawinjira canke ngo asohoke. Umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni amenyesha ko ivyo babikora mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu.
Icyo nosaba umunyagihugu ari we wese namwe bwamenyesha makuru no gutandukanya ibihe tugatandukanya n'ibikorwa ingene bikorwa. Iyo hari inkozi z'ikibi zihaye kurasira mu banyagihugu, mbere abakomereka bagakomereka n'abapfa bagapfa, kugira ngo icyo gikorwa giheze gikorwe neza, ibyo birwanisho bibonekane ndetse n'ababikoresha babonekane, kirahambaye gusumbaho abantu boza kwihereza amabarabara ngo bagiye gukora, bamwe bakagwa mu mitego, abandi bagahura n'ingorane, abandi bagakomereka, abandi bagahwera. Ibi bi rero birarutana.
Umushikiranganje wo kwivuna basi wewe yasavye abanyagihugu ba muri yo micungararo kwivangura nabo yita inkozi z'ibibi.
Abagwanye barabizi igihe rebelio yatanguriye mu Kamenge, mugaho urabona muri karti, mugaho kugire ibereberio ikazi yemisha kubuge rero gutangura rebelio muri karti ukayiheza ugafata igihugu cyumva yezo ko bigoye kwe cyo gituma abene gihugu bo kwivavanura nabo bantu iyo nzira ntishika.
Nayo kubijanye n'ihohoterwa ivuga ko rikoregwa abafungirwa mu busho bw'iperereza, umushikiranganje w'umutekano Lengio Mibunyoni yishwe ico kibazo.
Inkozi z'ikibi zishitse kunyamira mabi cyane mu gisata cy'iperereza bivana n'ingene zashitseyo. Inyinshi na cyane cyane abo bakoresha ibigwanisho bashikayo bakomeretse, abandi bakubaguritse kubera ingene byagenze kugira ngo bafate. Ibyo byose rero binjiranye mu busho bw'inyamira mabi bagasohoka bavuga ngo n'uguhohoterwa bibatari byo, kuko uguhohoterwa birafise ingene birabwa.
Ku kibazo kijyanye n'igitigiri nyezi na cyabamaze gufatirwa makomini komine ya Musaga Nyakabiga hamwe no kwijabe nta nyishu cyaronse umushiranganje w'ubutungane yavuze ko bigoye kumenya ico gitigiri n'igihe umwanya ico giganyo baha menyesha makuru cyayo kiraba ngo hariho abari ko barafatwa ibujumbura Fidelite yishatse kubwije rya America
tukire ku kibazo cy'umutekano mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Ancher niyo kagize president w'ishira hamwe rihanene gateka kazina muntu ligi teka
Mushinga ntahe Ancher niko yagize abashyikiranganje bane ba leta y'u Burundi ese abayobozi ba guverinoma babahumurije abanyagihugu mu kiganiro batanze ku banyamakuru mu kanya gashize
ya ndetse mbere icyo numvise numva ko ntibahumurije n'iyo uko tumva ko bavuze ko minsi mike nyirwanisha utazoba yabitanze azokwibonera aho rero mu ngaho rero icyo kidusera makenga tuca turubona ibyari maze iminsi bibaho ahari amakaritsiye Nyakabiga Jabe Musaga abantu bagumye bugaranywe abagwariye mu abagwaye ntibaronka ukuntu baja kwivuza ndetse mbere n'abaja gusuma ntibaje no kwibutike rero umuntu aca yiyumvira ati none yamaze kuvuga ibyo ejo hazoba iki ko n'ibizi byari maze iminsi zari biteye ubwoba aha rero ikindi kintu umuntu atokwirengagiza nuko ubu ndetse ugufata abantu ugufata ugwaruka rwagiye mu myerekano hari nibindi novuga bya dutsume ngo nurudandazo ibyo rero wagiye bashikiranganje bavuze jo abapolisi bagiye kugwiza gufata abantu benshi babaka amafaranga menshi atanaye bari bafite aho wumva ubu ari umuntu afatwa ugira reka ubwo gatanga ibihumbi amajana abiri ibihumbi amajana ane uwo batse ibihumbi mirongo itatu cyangwa mirongo ine
nka mwese muhana gato y'akazi na muntu musanga guverinoma yakora iki kugira ngo ibibazo nka biriya bivugwa muri za karitsiye za Musaga Jabe na Nyakabiga n'ahandi bibonerwe umuti urambye
kugira ibyo abone ku muti urambye nuko Karekezi ubu uri kuraraba nta mahoro azoboneka amahoro arama mu gihe bari ko barondera ibigwanisho makaritsiye gusabo ya bavuga ko yagize imyerekano tuzi yuko n'imbere y'uko hari imyerekano bavuga ko hari imbonera yakoze isigwanisho hirya no hino ubu rero bari ko basaka muri ayo makaritsiye tutazi none ayo makaritsiye niyo afite inkoko inkoko zavuzwe kuva na kare ndetse mbere n'ababa muri ayo makaritsiye batwa abajene bari imigambwe itwarwa n'abandi izo nkoko nazo ziba ziri mu ijabe zishobora gusangwa zisangwa n'abanyakirije zishobora kuba zisangwa n'abanyagihugu cyangwa hehe tugira tuti rero kugira ngo kaboneke amahoro arama ni uko bosaka ibigwanisho mu makaritsiye yose kandi bakabisaka mu masaha novuga arekure nta gipolisi kijya gusaka mu ijoro nta gipolisi gifata umuntu saa kumi na zibiri zarenze no mu gitondo cy'ubucugucugu bararindira bugaca hanyuma bakinjira mu nzu nawe byakabonetse aho ubona umupolisi yinjiraga akamena inzu ze ata muntu hari nyemeye bagenda aho byibonekezaho ndetse mbere ubu n'ubusuma busigaye burimwo bagenda batwaye ibintu byo mu nzu byose bagenda batwaye ibintu byo mu butike byose
mukurikije amakuru abageraho aho muri rigiteka iki kibazo cy'umutekano muke kiri mu murwa mukuru Bujumbura cyangwa se kiraboneka no mu zindi ntara z'igihugu
oya sinumva ni kiri Bujumbura cyane Bujumbura niho kiri cyane rwose twerayo twabonye habonetse abaja manifestation mugabo ubwiye muri Muyinga urasanga bafunzwe batari ku n'umugabo muri ku butegetsi ubwiye muri Bujumbura rirara abantu birigwa barapfa mu ijoro ryose n'ibyijana ubwiye mu ndetse mbere ni mu zindi ntara mugabo si kurugero bingana aha rero mugabo ngarutse ngaho urumva ubu bwicanyi usanga bwibonekeza uyu munsi umuntu arapfuye kubera ari muri CNDD ejo harapfuye kubera umuntu ejo apfunda ari muri FNL cyangwa muri MS urumva ni novuga ni nagahomera buntu kuko ntitugira tuti n'ejo bintu bizahagarara ryari kuko abantu bariko baricana n'abantu bavukana n'abantu bene wabo mugabo ugasanga bari kubapfa ibintu batopfura ugasanga mu CNDD yishe MS kandi bavukana ndetse mbere bose n'abarundi ntawarakwiye kugimuze tugira tuti rero ni ukuri turabona ibiko biraba muri Bujumbura rirande tukabona ibiba muri Meri bitandukiye mu zindi ntara izindi ntara bitarashikamo kuko ari ntara zibonekeza mugabo atari ku rugero rw'urugo Bujumbura
ndagushimiye cyane Ancher niko yagize ni president w'ishyirahamwe rihana gato y'akazi na muntu Ligue Iteka mu Burundi
murakoze
twashikiriza amakuru yerekeye siporo n'imikino mugenzi wacu Edi Gwema aragaruka ku mikino y'umupira w'amaguru muri Aziya
Hirya no hino ku isi harayi habaye imikino yo guhatanira tike yo kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Ariko imikino irimo kuvugisha benshi niyo ku mugabane wa Aziya. Iyo mikino nta kindi kivugwamo usibye uburumbuke bw'ibitego bwayibonetsemo. Mu itsinda A, Emirat Zunze Ubumwe z'Abarabu zatsinze Malaysia ibitego 10 byose ku busa. Mu itsinda B, Australia yatsinze Bangladesh ibitego 5 ku busa. Jordania inganya na Kyrgyzstan ubusa ku busa. Mu itsinda C, Ubushinwa bwanganyije na Hong Kong ubusa ku busa. Qatar itsinda Bhutan ibitego 15 byose ku busa. Mu itsinda D, Iran yatsinze Guam ibitego 6 byose ku busa. Oman itsinda Turkmenistan ibitego 3 kuri kimwe. Naho mu itsinda E, Japan yatsinze Cambodia ibitego 3 ku busa. Naho Syria itsinda Singapore igitego kimwe ku busa. Mu itsinda F, Iraq yatsinze Taiwan ibitego 5 kuri kimwe. Mu itsinda G, Korea y'Epfo yatsinze Laos ibitego 8 byose ku busa. Naho Kuwait itsinda Myanmar ibitego 9 ku busa. Mu itsinda H, Uzbekistan yatsinze Yemen igitego kimwe ku busa. Hanyuma Korea ya Ruguru itsinda Bahrain igitego kimwe ku busa.
Mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye agaruka twibutse incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye gufasha imiryango n'inshuti z'abasirikare n'abakozi bakora mu buserukizi bw'ico gihugu muri Turikiya kuva muri ico gihugu. Ibyo rero biraba imiryango ishika amajana 9 iba mu ikambi y'ikibuga c'indege cya gisirikare ya Ensurulik n'abakozi bo mu serukizi bwa Leta Zunze za Amerika nyine baba mu gisagara ca Adana aho nabo mu icungararo yacu. Sentare yo mu gihugu ca Guatemala ku munsi wa 4 yarafashe ingingo yo kuba iragumije mu munyororo Otto Perez Molina uwo nuwahora atwara ico gihugu. Iyo ngingo yayifashe kugira ngo ibanze itohoze neza ku ibyaha iyo sentare mwagiriza byo kurya ibiturire ari byo nuko atari byo. Perezida Perez rero yari yatanze imihoho ku munsi wa 4 nyene inyuma yaho inama nshingamateka na nkenguzamateka imukuriye ko ubudahangarwa kugira ngo yiregure imbere ya sentare ku makosa yagirizwa bifatiye ku biganiro byo kuri telefone aho byumvikanye yuko uwo Perezida Perez yoba yarariye ibiturire. Iyindi nkuru twabashikirije nuko impunzi ziriko zirahungira mu bihugu bya Buraya ku munsi wa 4 muri izo mpunzi batanye mu mitwe n'igipolisi ca Hongiriya aho hari mu gihe abo polisi bariko barakura izo mpunzi mu gari moshi yari batwaye ku mupaka wa Autriche kugira berekeje ibihugu bya Buraya byo mu burengero. Igipolisi ca Hongiriya cashaka kubajana rero mu ikambi y'impunzi bamwe muri abo baranka baca mbere bararyama hasi abandi naho biha amashamba bariruka n'amaguru. Yindi nkuru twabashikirije kutugivuga nyene ibyo by'impunzi nuko umwana w'imyaka 3 yatowe ari kiziga amazi yamosheshe muri Turkiya. Uwo mwana yitwa Ayalan Kurdi. Umwana rero yapfanye na mukuru we w'imyaka 5 na nyina wiwe bava mu gisagara cha Kobani cyo gisagara naco nico muri Syria ico gihugu gihana na Syria ico gisagara nico muri Syria kurubiwe Syria gihana na Turkiya. Se uwo mwana Abdullah Turkiya yarayorokotse ariko we yavuze yuko ashaka gusubira muri Syria. Umucamanza wa Leta ya Amerika David Burning acira imanza muri Kentucky ku munsi wa 4 yarashize ku munyororo umwanditsi w'imanza ibitagerifiko ya Alliance kuraganisha abasangiye ibitsina.
Njuti mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalala Rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikromwe ari kumwe na Oriane Itangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Alphonse Ndayikengurukiye. Mwakoze kudutega amatwi ku mugoroba mudutega amatwi naho nyene tubafite ibiganiro vy'iradijwe rya Amerika saa 10, saa 11, saa 12 na saa 1 n'igice. Murakoze mugire umunsi mwiza Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington. Thank you.